mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi, muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 ibice bitatu. Muri kumwe nanje Fidel Yongabo, uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiyaga Tanganyika kivuga ko kimaze imyaka irenga imiliyoni 12 n'imimburiburi kibayeho, ni kimwe mu biyaga binini bya ku mugabane wa Afrika. Kigira kabiri inyuma y'ikiyaga Victoria. Ikiyaga Tanganyika gifite ibirometero kwadrato 32,506. Ibihugu bine nivyo bisanga ico kiyaga, navyo ni Burundi, Republika ya Demokrasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Tanganyika ifise uburebure bw'ibirometero 650. Imvura nyinshi igwa bivuye kukononekara kw'ibidukikije no guhungabana kw'ikirere vyatumye amazi y'ikiyaga Tanganyika arenga imbibe zaco aratera ibice vyegereye ico kiyaga. Mu Burundi, abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge baraza gutangaza ko barajwe ishinga n'ikibazo c'amazi ya Tanganyika ashobora gusubira kubabangamira kuko abandanya kuduga kubera imvura nyinshi igumigwa. Naho abasanzwe barateshejwe ivyabo n'amazi ya Tanganyika mu myaka iheze bavuga ko babayeho nabi bitewe n'imvura nyinshi. Dutega amatwi mugenzi wacu Thierive Ndayishimiye kubindi kuri ico kibazo.
Uno musasa Tanganyika rero kiriko kiduga amazi ariko aduga mu murinzi teye ubwoba cyane gusumba n'izo zindi zose ko tunza none ejo babene igihugu bari mu bice tuvuga yo.
Uwo ni umuyobozi mwishikira mu biro bya Buramatari w'intara ya Rumonge, Abudure Nyiranyi bagira kuri mikoro z'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Amenyesha ko kubera imvura nyinshi n'inzuzi zisuka mu kiyaga cya Tanganyika na cane cane ahegereye iyo ntara byibonekeza ko amazi arushirizaho kuduga
kubera imvura yaguye nyinshi, inzuzi zikuzura izo nazo zisesa mu kiyaga cya Tanganyika. Uno musasa Tanganyika rero kiriko kiduga amazi ariko aduga mu murinzi uteye ubwoba. Ejo babene igihugu bari mu bice tuvuga yuko ibice tubona yuko vyobangamigwa muzo Tanganyika, mbega bazoja icokogwa n'iki hakiri kare kugira ngo dutabareze babene igihugu. Mbega birakunda yuko aho hantu tubona yuko hobangamigwa dushobora kuba bakura hakiri kare, mbega aho tubabakuye tuzobashirahe ivyankenerwa bikenewe.
Uwo muyobozi yemeza ko n'ibarabara rikuru y'ivy'i Bujumbura ryerekeza mu Rumonge risanzwe rica ku nkengero z'ikiyaga ca Tanganyika riteye impungenge kubera ayo mazi ategwa n'imvura y'isegenya. Abdul Niranyi bagira
sahugusa ngira ibarabara ryose mwazananye dufatiye ku ibarabara rigira gatatu yari netwa mwabonye muvuye mu gitazi muteramuza mu Rumonge ijya turonso yose mwaciyemo mwabonye ko ari ibibazo bidasanzwe. Imvura yabaye nyinshi bituma imisozi n'amibarabara yose ayivujyayo idakomeye. Uno munsi kubera iyo mvura cya mu misozi, uno munsi barabara ryacu byabaye ikibazo kugira n'abantu bashore n'imiduga n'ibashobora kurengana.
Icyo kibazo cy'imvura nyinshi ituma amazi ya Tanganyika aduga, hagasanga abanyagihugu aho baba ngaho muri komine n'intara ya Rumonge. Nico kuva mu mwaka w'2019 aho abanyagihugu batari bake bateshejwe izabo bajanwa mu masite ayo mazi adashika. Yamara kuri ubu naho bimuriwe, naho bavuga ko bageramiwe n'imyuzurira nk'uko babibwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Aha twovuga n'abanyagihugu begeranirijwe muri site ya Mutambara zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge aho imijyango ishika kujana na 85 idafite ikikumusaya kubera amazi y'imvura imaze iminsi igwa. Ndayisenga Christophe arongoye site ya Mutambara yaganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika arasigura ubuzima bubi abarongoye babayemo.
Imvura itanguye gukoroka hasi hari ibibazo byinshi imvura idute iguye murabona hatubaye haruzura amazi menshi cyane ari uzura hano turi igatuma abenegihugu bagira umutima udatekanye kubera yuko aha hantu atakundi bari bubigeze.
Ndayisenga amenyesha kandi ko imijyango ishika kuri 80 muri abo basanzwe baba ku Mutambara imaze gusambirwa indaro mu kibano kuko bo bari bamerewe nabi cyane. Avuga ko baba bahuye n'ibyo biza canke baba ababanye bose babayeho mu buzima bubi
ariko izisaha by'ukuri abenegihugu bari hano hose sabashikiwe n'iki kibazo sabatashikiriwe bose muri rusangi ntibafite umutima utekanye kubera yuko ntiwobona umugenzi ariko araturatura waruzi yuko aje gutekana nawe ngo biboneke kushobora gusinzira.
Basaba ko leta yorondera ahandi hatarashika amazi kugira ngo ubuzima bwabo buve mu kaga
ko yabikoze n'ubu tugasaba yuko uko vyogenda kose yiruke n'umuvyeyi wa bose kandi nizera ko yama yadutunganirije n'ubu bidufashe abenegihugu bari kuri uruhande rurimo amazi baraba ukuntu bobashira ku rundi ruhande ruboneka neza abenegihugu boyicara bagatekana imitima igasubira hamwe.
Abarongoye intara ya Rumonge bamenyesha ko ariko haratunganywa uburyo bwo kwimurira mu kindi kibanza abo banyagihugu bageramiwe n'imyuzure nk'uko babisabye. Nanone Abdure Niranyi bagira umuyobozi mwishikira kwa Buramatari w'intara ya Rumonge.
Abo rero twayishikiyeyo duhereye kuri Nyakuburamatari intara ya Rumonge yaciye ishikira kwirabira n'abadufasha barajayo n'umugujejwe kugwanya ibyiza mu ntara aho nyine barishikiyeyo. Twese tubona yuko bene ibyo ngo tubafashe ni byiza yuko tubimurira mu kandi gace harimo amahoro n'umutekano. Iyo ngingo yo twarayifashe kandi n'ahantu turamaze gutomba kuherekana kandi uyiyemeye aremeye gusa itanga uburyo ibubakire.
Niranyi bagira amenyesha kandi ku duce twinshi tugize intara ya Rumonge dushobora kugira ibibazo bivuye ku igwirirana ry'amazi menshi kuko n'abenegihugu batashikiriwe bashobora gushikirwa ndetse n'amashuri n'ibindi bikononekara.
Ni kuvuga abantu bose bari kunkira Tanganyika abo bose ariko n'abantu bicaye ahantu bashobora kubanda umwe ari bo bose icyo gice cyose ni igice kibangamiwe cyane saho gusa n'abenegihugu tuvuga yuko bari muri ya misozi ihanamye harimo ibarabara ry'iwacu bari muri ibyo bice abo bose ni kuvuga yuko barabangamiwe saho gusa nungamuza cya Rumonge muri zone Rumonge nabo nyine tutibagiye inyubako ayo mashure ibiro inyubako za leta ziri mu bice bibangamiwe ni kuvuga yuko mu ncamake intara ya Rumonge ni intara ubona yuko mu minsi iri imbere ifite izogira ikibazo biturutse kuri imvura nyinshi.
Indongozi z'iyi ntara zamenyesheje ko zituye ikigo Obuha mu byo kijejwe harimwo ugutunganya amabarabara kugira ngo bige ibintu byokogwa kugira ngo iyo myuzure n'ayo mazi y'umurengera bitoregwe inyishu ubutagisubira inyuma. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Muri cyo gihe mu Burundi abakora imirimo y'ubudandaji bakayikorera mu bibanza ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bamenyesha ko bariko bakora bahomba kubera imyuzuro iri yabateye basaba leta kugabanya amakori n'amatarisi ibatangisha ngo kuko akazi gasa n'akahagaze. Dusubire dutega amatwi Thierive Ndayishimiye.
Abo bakorera muri ibyo bibanza byo kwidagaduriramwo ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika basaba leta kubagendera kugira ngo yibonere ko ibintu byifashe binashobotse inabagabaniriza amakori n'amatagisi.
Ariko sawa nk'abakiyirumva n'amafaranga ntabakaraboneka henshi rero haca abanigabanywa ry'abakozi bivaye n'uko abantu nabanye nate amafaranga bakabarinjiza nk'uko byari bikenewe agahombo ni kanini cyane.
Ingaruka ndi zishika nuko atangenzi zisubira kuhagendera kubera ibibanza bitaba bimeze neza tukwakiramo ingenzi zitugendera mu cubahiro cyabyo. Iyo rero bishitse ingenzi ntiziboneke nuko ata amafaranga yinjira
bene ivyo bibanza byo kwinezerezamwo basaba kandi leta guhimiriza ababa mu makaritie ari hafi y'ibyo bibanza gucimikobeko kugira ngo amazi y'Ikiyagatanganyika aronke isaganirizo.
Leta yoravye kuntu nayo nyine izirashika ahantu ku mabisi kumbure ahantu basanzwe batanga ayo makoro nabo bakaraba yuko abo ariko barayatoboza kumbure hari ico bariko barahakura kubera ubu natwebwe nta mafaranga bari karinje.
Dusaba leta yuko yoshigabanya amakoro kubera twebwe dushiko turakora buri
Ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatunga ya leta ribona ko ubutunzi bw'abakorera n'ababa hafi y'ico kiyaga buriko burahungabana rikabura leta gufata ingingo zihuta kugira ngo imyuzure iriho ntihitane abantu. Mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Jandu Uwimana avuga iryo shirahamwe agasaba ko honshingwa umugwi wofata ico kibazo mu minwe.
Dusabye rero leta ngo bashireho uwo mugwi w'abantu batandukanye ataho begamiye bafatire ku bantu b'ingirakamaro bashobora gutanga ibyiyumviro ku buryo abantu bari hafi y'Ikiyagatanganyika mbere n'inzuzi zo mu gisagara kugira bashobore kuzorokora ibintu byabo hakiri kare bafata ingingo hakiri kare.
Abahinga mu bidukikije bakamenyesha ko ibimenyetso byerekana ko biturutse ku mvura nyinshi uno mwaka amazi y'Ikiyagatanganyika azoduga cyane gusumba mu myaka iheze. Bernard Sindayihebura asanzwe ari umwigisha wa kaminuza y'u Burundi ari muri abo bahinga.
Urumva uguye kuri urusizi nini ya gushika ikabunga ibintu byinshi bizokoneka bababwire kuko mugabo aho rugeze ruteye ubwoba uko n'ukuri. Nico bituma rero abategetsi mwebwe abajournaliste n'abandi nyene tigeza kufasha tigeza urumba kuzoza barabwira abanyagihugu kugira ngo bitegure kuko hariho benshi bazohunga kwe uko n'ukuri.
Aba bakunkengera z'Ikiyagatanganyika co kimwe n'abahakorera babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika kwiduga ry'amazi y'Ikiyagatanganyika ryatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere uno mwaka. Ni mu gihe iryo duga ry'amazi y'ico kiyaga bahora bayitega kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwezi kwa kane.
Urakoze atiriwe ndayishimiye. Rero mu kiganiro muri sanga twatumiye Mark Rugerinyange agira ubushakashatsi kubijanye n'ibidukikije kandi amazi imyaka irenga 12 agira ubushakashatsi kuby'Agatanganyika n'akamaro bishobora kugirira ibihugu bigisangiye akarere kose ka mbere n'isi nzima ari Bujumbura mu Burundi. Ndabaramukije mutumire.
Ndabaramukije amahoro.
Iki kibazo cy'amazi arenga imbibe z'Ikiyagatanganyika akageramira ibice n'ababa mu bice byegereye ico kiyaga mu zizi nkuru deje kumviriza z'umumenyesha makuru wacu aravuga ko biterwa n'imvura nyinshi imaze igihe igwa. Hari ibindi wosigura byaba bituma ayo mazi aduga kurusha uko yaduga imbere yaho mu bihe by'imbere yaho imvura yamyeho n'iciye cyo bagituma muri bihe bya vuba ayo mazi arenga inkombe kurusha.
Murakoze kuri icyo kibazo. Benshi babivuze nka Professor Sindayihebura yavuze yuko amazi ari karaduga kandi biragaragara. Mugabe icyo nagomba gutangura kumenyesha nuko iki kiyaga cya Tanganyika kirafise kahise kacu katwereka ingene aho urugero rwacu rwageze mu myaka itandukanye kuva ikiyaga cya Tanganyika kibayeho nk'uko abahinga bavuga haraheze imyaka yoba irenga miliyoni 12. Hanyuma iduga rya mbere ry'icyo kiyaga ryatanguye mu mwaka w'1846 gushika 1878. Aho rero niho amazi ya Tanganyika yaduze cyane ku rugero ndetse boba gwararenze imetero 10 urabye aho gwari ruri muri iyo myaka 32. Icyo gihe rero ikiyaga cya Tanganyika cararonka ayo mazi mugabo hariho byinshi bitari bwahinduke na cyane cyane mu irindagurika ry'ibihe. Icyo gihe rero ayo mazi yaduga bigaragara yuko yari imvura nyinshi. Uno munsi ikiyaga cya Tanganyika kironka imvura igwa ku kiyaga nyezina. Ibyo nabyo bikaba bitanga amazi arenga gatoyi hafi ibirometero kibe bingana mirongo ine na kimwe hanyuma n'ayandi azanwa n'izo nzuzi zisuka mu kiyaga cya Tanganyika yaba abacanga ibirenga gatoyi kilometero kibe mirongo ibiri na zine hanyuma amazi yose agira ingene asohoka ikiyaga cya Tanganyika gisohora amazi mu buryo bubiri ni ukuvuga yuko ikiyaga cya Tanganyika aho kiri kubera ubushuhe ni ukuvuga umuhishi uraduga amazi akagabanuka ku bice byinshi cyane byababa ibirometero kibe mirongo ine na bine hanyuma rero n'uruzi rwa Rukuga uruzi rwa Rukuga ntirutwara menshi cyane uno munsi kuko bavuga ko yoba itwara metre cube zingana na 271 n'imwe ku isogonda urumva ugwije ku munota ukagwiza no ku isaha hanyuma ku munsi ukagwiza ku munsi dusanga ari amametre amakilometre cube ashika 9-10
yego
izo rero uyi
yego muheraheze
izo rero bituma iyi mvura ibaye nyinshi amazi yinjira aruta ayasohoka uno munsi urugero rw'ikiyaga Tanganyika rugera ku metero mu bisanzwe twatuzi imetero 175 uvuye ku ibahari ariko hari aho biza birarenga gato kubera iki kubera imvura nyinshi amazi rero yinjira mu kiyaga ni menshi ugereranije n'asohoka iyo rero amazi abaye menshi ayasigaramo ni ngombwa aduge ashikire mu kiyaya ikiyaga cya Tanganyika cigeze kugeramo aka 1878 kuva kuri izo metero 175 hari hiyongeye ko hafi metero 8 urumva igice kinini washaka nk'icya Bujumbura n'ahandi mu biyaya byari mu kiyaga Tanganyika ariho haca haboneka ndetse uruzi Rukuga amazi agatangura kugabanuka ayabonetse mu myaka 32 agaca agabanuka mu myaka 16
reka turaza
kusubiye kumanuka
yego turaza kubandanya icyo kibazo cy'ayo mazi
ihindagurika ry'ibihe imvura igwa yisuka kuko murazi yuko mu minsi yahera imvura yagwa ndabyibuka muri mirongo mu mwaka w'1679 imvura iguye wabona uruzi guzuye amaja ku mugoroba byavuga ko bifata umwanya munini ariko uno munsi urazi imisozi ihereza ikiyaga Tanganyika amazi ugacuraba n'inzuzi ugacuraba n'ayandi mazi ndetse tutabona aca mu kuzimu n'ayaca tutita inzuzi agenda atanzuzi aciye muri menshi
reka turabibandanya tuze ku mirongo ya telefone dufite umusaza ngeze ndore uratumva
amakuru
uhamagaye urihe
ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi umurenge wa Bwisiki
ufite ikibazo ubaze umutumire cyangwa ikimvura ishikiriza ubishikirize
mbere na mbere ndashimira umutumirwa nkashimira nk'itangazo kuba mwamuhaye umwanya tu kandi nka n'abashimira kuba mwabaye uruhare umwanya twagira uruhare mu kiganiro byo kubashimira rwose ariko nkaba mfite ikibazo nabaza nk'umutumirwa urabona yuko amazi mu biyaga ni amazi kubera bihindagurika ry'ibihe usanga iteje ikibazo kuko usanga amazi ari kwiyongera amasoko amwe akaba ari makeya none urabona yuko n'ubundi urabona yuko hari igihe biterwa nanone kibitera akenshi na kenshi byuko mbyumva ni uko n'ubundi amazi aturuka imisozi akunda kumanukana n'ibyondo cyangwa se n'ibindi bintu by'imisozi byabirunda nko mu kiyaga ugasanga bigize uruhare mu kwangiza ikiyaga ese arabona hakorwa iki kugira ngo noneho abantu birinde abantu baturiye icyo kiyaga cyangwa se imisozi yaho babona uko uburyo bakwirinda kugira ngo ibiyaga bireke kwangirika kuko usanga ari ikibazo aho birengewe bitewe n'amazi aturuka imisozi ugasanga ugasanga n'imyaka namwe se nyimirimo y'abantu bamwangirengemo muri cyo kiyaga arabona akuri kugira ngo izongaruko icyo kibazo bakirinde ibyo izongaruka zo kuba ikiyaga cyuzura bazirinde cyangwa se bazikomeye zitaraba arabona nk'umuntu uhegeye cyangwa se wapfaho cyangwa se nk'umuturage yakora iki kugira ngo akemure ibyo mubyo bikemuke
ndabashimiye mwishyure Mark
ego ndamushimiye kuri icyo kibazo ati turabona yuko ibiyaga byuzura kandi amazi mu masoko ari makeyi bivuga ko acavuga ati hashobora kubajamwo ibyondo n'ibindi byinshi bitari bike ego ibyondo birajamwo ariko ntibijamwo ku rugero nk'uko byo kuzuza ibiyaga kuko bishikira ku nkombe n'imiyaga nabyo kenshi urabye nk'ikiyaga cya Tanganyika gifite ibirometero kwadrato birenga ibihumbi 32 n'amajyaricyenda hanyuma rero amazi nayo iyo ari karashika ashikira ku nkombe nibyo ugasanga ku nkombe kumbure haduze ataravuga ati none uko gwiki kugira ngo dukingire ibyo biyaga bireke kononekara byononywe ni bintu bivuye kuri iyo misozi icyo nagomba kuvuga nuko imisozi myinshi aho tugeze no munsi iri gusa ibiti byinshi byaravuye ko ibyatsi byaravuye ko kubera uburimyi hanyuma rero aho duteza gutera ibiti ntibyasubirijwe icyo kogwa ni iki nuko umuntu wese yofata iya mbere agatera ibiti ahasise ahashoboye gutera ibiti aho hose hatari ko hararimwa kugira ngo dukingire ibidukikije kandi noneho hari ibiti n'umuvuduko w'amazi uva ku misozi uragabanuka bivuga ko iyo hari ibyatsi hakaba ibiti amazi ashika mu kiyaga ntaba menshi nk'iyo hari gusa icokorwa rero ku umwene gihugu wese ahari hose ni ugukingira ibidukikije iyo ukingiye ibidukikije n'amazi aba arimwo kuko amazi dufite na cyane cyane hano mu kiyaga cya Tanganyika ni amazi ngira ngo ya mbere ku isi mu bwinshi meza icyo nicyo ni ukwishyura uwo muntu nkeze ndore kuri icyo kibazo yabajije murakoze
murakoze mwo cira ku mayange mwavuze inzuzi zisuka muri Tanganyika kubera iyo mvura ziza zifise amazi menshi mwo bwira abariko baratwumviriza inzuzi zikomakomeye zisuka muri Tanganyika haba ku ruhande rw'u Burundi Tanzania na Congo
inzuzi zikomakomeye hariho Maragarazi nigo rwa mbere nigo rufise amazi menshi kuko rufise igice kinini cy'imisozi yisuka muri urwo ruzi cyababa ibirometero kwadrato 130 hanyuma rero hakurikira ikiyaga cya uruzi rwa Rusizi ruri rukura amazi menshi yacu mu kiyaga cya Kivu iyo Kivu guhuguye na Rusizi ruzana amazi menshi iyo Kivu rufite amazi make Rusizi ruba rufite amazi make hanyuma rero inzuzi zindi zitatu zizwi ni uruzi rwitwa Ifume n'urundi runagandwa runagangwa jokwa murambabarira runagangwa hanyuma rero hariho n'urundi rwitwa Rupfubu nizo zitanu ariko hari n'inzuzi ntondo nyinshi cyane hakabaho rero n'amazi atarinda guca mu nzuzi agenda atahanda aciye mu kiyaga hagati y'uruzi n'urundi amazi arashika mu kiyaga murakoze
nari kuri ibyo bihugu bine bisangiye ikiyaga Tanganyika mwari kumuravuga nko kubera inkukura kubera ibiti byaciwe ntibisubirizwe ku mpande zose niyihe migambi ibyo bihugu biriko bifatira hamwe kugira ngo bishobore guhangana n'icyo kibazo cy'ayo mazi atera aduga ko ndibaza ngira no mu bindi bice uretse no mu Burundi icyo kibazo cyoba kiriho mu bindi bihugu bisangiye Tanganyika
murakoze ikiyaga cya Tanganyika bisangiwe n'ibihugu bine harimo u Burundi demokrasi ya Kongo harimo Zambia akabamo na Tanzania Kongo na Tanzania akaba ari bifite ibice binini Burundi bufite ibice bitandatu Zambia bifite umunani hanyuma Kongo ni 26% ku ijana Tanzania ni 21%
Taka turasubira tuguhamagare umurongo umeze nabi reka dusubire tuguhamagare radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku mazi y'umurengera y'ikiyaga Tanganyika ari kageramira ibice bihegereye
Kombo taxi yaki
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Croix
It's the MP record Dr. Mash Production
Holy Seven Your smile Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Yelewe Yelewe
Kipindi cha furaha manu moja na upendo Kipindi cha furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya hushe benshi Muri franga ya kose byinshi Agasaro kaburaga Kabonekeye benshi
Aha, kabonekeye benshi Ejo heza nayo ya kose byinshi Dususuruke na muzika ya kose byinshi Amerikana Iwanyu munara Ejo heza nayo ya kose byinshi Tusisuru kena musika ya kose jinshi Amerikana Iwanyu munara
Iwanyu munara Sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe
Umutumire wacu Mark Rugeni Nyange yagarutse uratwumva neza ku murongo
Umva neza
Ah biracacikagurika Nariko ndabaza ikibazo ku bihugu bine bisangiye ikiyaga Tanganyika ariko mvuga ku ruhande rw'u Burundi icyo kibazo cy'amazi aguma yiyongera kubera imvura nyinshi hama n'imitumba ihanamye yegeye izo nzuzi zicamwo atabite bidasubiriye hagaragara bigatuma amazi yisuka kazana n'ivyondo n'ibindi nariko mbaza Niko ibintu byifashe no mu bindi bihugu bisangiye ikiyaga Tanganyika canke ico kibazo cy'amazi y'umurengera kikomeye mu Burundi gusa.
Niko ndavuga yuko ibisagara byose byegereye ikiyaga Tanganyika nuko twabibonye mu mwaka wa 2021 mu bikorwa twagiye gukora turaba icokorwa kugira ngo kiyaga cya Tanganyika kigumane urugero rw'amazi dukwiye twatanze ibisagara byinshi byaragize ingorane si Burundi gusa ni muri ibyo bihugu bine rage nk'ikigoma ukaraba muri Congo Ibuvira Ikaremi Ikarema aho twakoreye hari igice cy'igisagara ibice bine byimuwe byavuye aho hantu amazi yasubiye no mu Burundi murabona ko amazi aguma yuzuza bihugu rero bitangiye ingorane muriko muravuga muti no nicokorwa murayumva
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umutumire uri ku murongo
Hello
uratwumva
ndabona ko ari uko mari kumuvuga mu cyokorwa muri cyo bitwara ibyo turagira icegeranyo turavuga ibyokorwa kuri ibyo bihugu bimwe kugira ngo amazi ya Tanganyika ashobore gukorerwa imiti kuko
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umurongo umeze nabi mutumire reka dusubire tugerageze duhamagare umurongo umeze nabi cyane Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
Like the sun, lights up the earth, it lights up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole skin way. With your astonishing beauty, oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. And that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord. Oh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes. Girl, what I see is paradise. Hey. You captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. You cannot take your space. That is the fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I never think. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. And that is the African beauty. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. You are my African queen, and I know, oh yes I know. Mm-hmm. You are my African queen, and I know. See I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above. 'Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that it means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you?
sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real. You are my African queen, the girl of my dreams, the girl of my dreams.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kiyaga Tanganyika. Imvura nyinshi imaze imisigwa imaze ibihe igwa bivuye ku kononekara kw'ibidukikije no guhungabana kw'ikirere byatumye amazi y'ikiyaga Tanganyika arenga imbibe zacu aratera ibice byegereye ico kiyaga. Turi kumwe n'umutumire wacu Mark Rugerinyange agira ubushakashatsi kubijanye n'ibidukikije kandi amaze imyaka irenga 12 agira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu bigisangiye karere kose kambere n'isi ari Bujumbura mu Burundi. Wagarutse ku murongo, uratwumva?
Ndabumva.
Umurongo umeze nabi, sinzi igituma. Sinzi ko hoba hari ibihe bibi, hari imvura iri kiragwa mu Burundi cyangwa sinzi.
Imvura iri kiragwa, mugabo je ndabumva neza.
Reka tugerageze turabe ko bikunda, ariko murishura cya kibazo cy'ibihugu bine bisangiye Tanganyika ku ico kibazo cy'imyuzure amazi arenga urugero akageramira ibice byegereye Tanganyika, ko ari ikibazo kibonekeza mu Burundi gusa canke n'ibindi bihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Tanzania na Zambia.
Ego sibibonekeza ariko ndababwira ahubwo batumwe kuja kuraba kuba mu 2021 ishekeranye cyatwatanzwe. Rero ikibazo cyo kuba n'igihugu kimwe kuko igihugu cyose cyongera uruhara kugira ngo icyo kiyaga cya Tanganyika gitore kuri inyishu ku mpande zose. Uburundi bwo bwizafasha iya mbere kugira ngo bwige higwe icyo kugwa. Rero icyegeranyo cyatwatanzwe turarindiriye ko ayo maleta kugana kugira ngo batangwe barange n'ibikoresho.
Hanyuma ku bindi yindi migambi umuntu haretse amazi y'umurengera ikiyaga Tanganyika ni ikiyaga gikomeye cyane gifite akamaro ku bihugu bigisangiye, mwo biducira ku mayange.
Tanganyika uko cyifashe muri rusange muri isi yose. Ikiyaga cya Tanganyika kiri ubwa mbere mu isi mu biyaga bifite amazi meza, kikaza ubwa kabiri mu biyaga bifite uburebure uja mu kuzimu, kikaza kandi ubwa kabiri mu biyaga birebire ufashe ubwene bireha, kikaza ubwa gatatu ugereranije ubwaguke bwacyo ni ukuvuga kilometero kwadrato ifite, hanyuma kikaza ubwa gatatu ku isi mu byerekeye urugero rw'amazi. Icyo nubabwira rero ni uko mu mazi meza ari ku isi hafi 18 cyangwa ku ijana cyangwa irenga gatoyi biri mu kiyaga cya Tanganyika. Kandi ikiyaga cya Tanganyika gifite ubutunzi bwinshi wanashaka mu byerekeye ibinyabuzima birimo, harimo nk'uko babivuga abahinga babinonosoye kuba harimo ibinyabuzima birenga 600 atahandi biri ku isi. Muramwumva nka kimwe muri byo hariho indagara, hariho umukeke, ni amafi aryoshe cyane n'abagindongiraniyo babaza mu Burundi. Hanyuma rero uretse n'ibyo ikiyaga cya Tanganyika bavuga n'ipeteroli munsi itari nke. Rero ubutunzi bwacu ni bwinshi kuko
hamwe byokorwa neza byokwega ingenzi ubutunzi bukiyongera kandi no kubikingira bakagikingira muri ibyo ubundi bwarafashe ya mbere mu gukora ibyigwa by'ukugene inkengera z'ikiyaga cya Tanganyika cokorwa mu buryo gihamagara ingenzi kandi kikazana n'ubutunzi bikongera bikurikije no gukingira ibidukikije ubutunzi rero bw'ikiyaga cya Tanganyika ni byinshi muri ibi biyaga cumi biri muri imanga twita Rift Valley ikiyaga cya Tanganyika kiza ubwa mbere nicyo mbere ni uvuga ngo ni icya mbere mu biyaga ibyo cumi ari cyo kiyaga cyo kwega bitari bike kuko urabya amazi gifite ukaraba n'ibyo buzima gifite ukaraba naho kiri n'imyaka kimaze ni byinshi byotuma iki kiyaga kigirira akamaro ibihugu bikikije uko ari bine.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufite Gilbert, uratwumva?
Ndabumva.
Gilbert, duhamagaye uri he?
Ndi Bujumbura.
Ufite ikibazo ubaza, icyumviro ushikirize, ubushikirize.
Jewe icyumviro mfite. Halo?
Mugishikirize.
Icyumviro mfite.
Gishikirize, turabumva.
Mbona nuko leta ariho umubyeyi wa twese ikibazo kifata mu ntoki kuko tuhereye kera tukumvira basokuze basubarira ko ikiyaga cya Tanganyika kare cyatanze bita mu Rugumera ino ruguru ni ukuvuga rero yuko abenegihugu bakibogereye mu cyama cyo kukirondera aho cyabura kera rero nka leta y'umubyeyi ya kwezi yoraba kugira ngo ikingire ibidukikije n'ibinyabuzima biri muri aka kiyaga ikaraba bari abantu bagiye bakibogera ikaraba ukuntu ibimura ikabaha ibindi by'ibifate bakubakamo hanyuma kibanza bakacyubahiriza kidakiriko cyangwa kuvana kera mugabo niba ibyo ukunda ko kidunga ngo gishyikaho cyaca kera mugabo kijya metero leta yatanze bakacyubahiriza.
Murakoze.
Ego. Ego.
Iki cyumviro cya Gilbert mukivuga ko iki Rugeni Nyange
ibice bimwe bishobora gutuma
kwa mungu hira abantu bobibirwa no bakarora ngo umunsi ukate mudacumba ngatewe kuba kabantu baratewe namazi yego namazi yange yarusize kubera ko rusizi rwasanze ikiyaga cya Tanganyika cyuzuye hanyuma amazi yarusize akaba atagira ingufu yo gusunika ikiyaga cya Tanganyika ni ukuvuga caguma ahageze ahageze rero amaze kuzura agatera ahari hasi niko bimeze abantu rero boraba aho bashira bagafasha kugira ngo abo bantu bamererwe nabi n'ibintu bindi bihari amatungo n'ibindi icyo nicyo novuga ku cyiciro kimwe nayo ko kubahiriza uno munsi nibaza ko ari ikibazo kigoye cyofata ibyigwa birebire murakoze
murakoze ku murongo wa telefone dufite Paul aratwakwirira twumva Paul Paul uratwumva Alo Paul. Paul ntatwumva ku murongo. Paul ntishobaye ku murongo ha ku murongo. Nagomba ndababaze mwari ko muravuga tugarutse ubutunzi buri mu cyaga Tanganyika. Mwari ko muravuga ko hari byinshi. Paul uri ku murongo Paul. Paul nditumufisa ku murongo. Na kongaruka ku mutumire mwariko muravuga ubutunzi ko ari bwinshi mu kiyaga Tanganyika, havuga ko ari nk'ibitoro, ibinyabuzima byinshi, amafi, n'akamaro ikiyaga gishobora kugira mu gutuma aba ingenzi zishobora kuza kuraba ikiyaga n'ibyiza gifise. Hari imigambi yoba iriho yo guteza imbere nk'ayo matungo ari mu kiyaga Tanganyika kubijanye na leta y'u Burundi no kubijanye n'ibihugu byose. Hari imigambi byaba biko bikorera hamwe guteza imbere ivyo bintu byo kurata ikiyaga Tanganyika.
Murakoze. Imigambi yo nibaza yuko ku bihugu bine bihari kuko barashizeho ibiro bihuza ivyo bihugu bine bitorite Tanganyika bikorera no mu Burundi bikaba bifite imitwara kandi barafite ibikorwa bakora byo kuri icyo kiyaga. Mvuze ku byerekeye Burundi, Burundi bwararungiye amazi bamara amezi atari make, ubwa nyuma twamaze amezi ane ku kiyaga cya Tanganyika turiko turakigendagenda, hanyuma rero turagira icyegeranyo cy'uko ubwene icyo kiyaga
ego hanyuma ku ico kibazo nk'abategetsi mu ntara ya Rumonge bavuze ko ari kibazo kizotera gikomera kurushiza mu bihe biri imbere. Niki ihe mubona cyokogwa kugira ngo nk'abo bantu bakorera mu bice byegereye Tanganyika canke bahaba mu bihe biri imbere bo byifatamwe gute wewe ugakurikiranye ico kiyaga? Abo bategetsi bavuze ko ibintu bitazotera bisubira inyuma ahubwo bizotera bimera nabi kurushiriza.
ngo babwire yuko umuzubiri w'ikiyaga usubiye ibihugu ikamisambira ikigira kabiri amazi atanganyika nta muntu n'umwe uno munsi ashobora kuvuga ati ndayahagaze kugira ngo yahagaze ntakononere kuko abantu
mutumire umurongo umurongo umeze nabi umurongo wa telefone wabaye nabi cyane birababaje ko twaye ko turavuga ku kibazo gikomeye kibazo cy'amazi ikiyaga Tanganyika yarenze urugero akageramira ibice byose byegereye mu bice bitandukanye haba mu bumanuko nko mu ntara ya Rumonge haba Bujumbura mbere no mu Gatumba mutubabarire nshuti akurikiranye iki kiganiro imirongo ntiyadugendeye neza umurongo w'umutumire reka n'abahamagaye benshi reka tuzosubira tugerageze tuvuge kuri iki kibazo mu gihe imirongo izoba imeze neza tubabarire rero
mami wanje ndaje wese Girira neza Ni kenshi cyane Satana ngota Ariko imbabazi zawe Iruta byose
izwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kiyaga Tanganyika amazi yacu atewe n'imvura nyinshi igwa bivuye ku kononekara kw'ibidukikije no
ahungabana kw'ikirere byatumye amazi y'ico kiyaga arenga imbibe zacu aratera ibice byegereye ico kiyaga arica ibintu byinshi arageramira abanyagihugu baba mu bice bihegereye kana bahakorera imirimo y'ubudandaji yamara ku batazi byinshi kuri ico kiyaga twagacira ku mayange yaga Tanganyika kivugwa ko kimaze imyaka irenga miliyoni 12 n'imimburi mburi kibayeho nikimwe mu biyaga binini vyo muri Afrika kigira kabiri inyuma ikiyaga Victoria kiyaga Tanganyika gifise ibirometero kwadrato 32,606 ibihugu bine nivyo bisangiye ico kiyaga navyo no Burundi Republika ya Demokrasia ya Kongo Tanzania na Zambia Tanzania na Republika ya Demokrasia ya Kongo nivyo bifise igice kinini cico kiyaga Tanzania ifise ibice 41% vyacu mu gihe Kongo ifise ibice 45%, Burundi bufise ibice 8%, Zambia nayo ifise ibice 6% cico kiyaga. Tanganyika nico kiyaga ca kabiri kwisi kitarimwo umunyu kimaze ikiringo kirekire kiza mu kibanza ca kabiri mu biyaga bifise amazi menshi kandi kifise uburebure bunini cyane umuntu aja hasi kwisi. Uretse ikiyaga Baikal kiri mu karere ka Siberia mu gihugu cy'u Burusiya no kuvuga imetero 1,436 nico kiyaga kirekire kandi kurusha ibindi ku isi gifite amazi atari mu munyu Tanganyika ifite uburebure bw'ibirometero 650 inzuzi nini cyane zisuka muri Tanganyika ni Maragarazi Rusizi na Kalambo uruzi rufise ibisumo bihanamye cyane kurusha ibindi ku isi kuvuga imetero 215 uruzi rwonyine rukura amazi mu kiyaga Tanganyika ni Rukuga wisuka muri Lualaba muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo. Ibivuko bikomeye ku kiyaga Tanganyika ni Bujumbura ngo mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Karemi na Uvira muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo Burungu muri Zambia hamwe na Ujiji na Kigoma muri Tanzania. Kiyaga Tanganyika gifite akamaro gakomeye abanyagihugu baba ku nkengera yacho kubera amazi yacho n'ubwoko bw'amafi atandukanye ari muri cyo bivuga ko haboneka umwimbu w'urovyi uri hagati toni 165 n'200 ku mwaka yamara harababona ko ibihugu bisangiye ico kiyaga bidakora ibihagije kugira ico kiyaga kigirira akamaro abanyagihugu bavyo kurushiriza. Nivyo rero twako turavuga kuri ico kiyaga ariko twari twashimikiye ku mazi ya yinjira muri ico kiyaga ategwa n'imvura nyinshi bivuye kwihindagurika ry'ibihe akaba yararenze urugero aranyegetera arengeza mu bice vyagera ico kiyaga aho abantu baba aho bakorera imirimo y'ubudandaji canke abantu baba ikibazo gikomeye kikaba giherutse kwibonekeza mu ntara ya Rumonge eka ni Bujumbura na Gatumba bivuye ku ruzi Rusizi amazi yago adashobora singuvu nyinshi zo gusunika yinjira muri Tanganyika kubera ugorogero rw'amazi ya Tanganyika gwarenze inkombe. Mutubabarire rero umutumire twa dufise ni twashoboye ku muronga umutwamuronso murongo nti warumeze neza na gato ariko twibaze ko mu misiri imbere tuzogaruka kuri iki kibazo ko n'umushakashatsi yagize ubushakashatsi bwinshi kuri cyo kiyaga Tanganyika. Dusezeranire kuri aka karirimbo ka Bob Marley murantunga dusezeranire ku karirimbo ka Lucky Dube si Bob Marley.
Crazy world, people dying like flies every day. You read about it in the news, but you don't believe it. You'll only know about it when the man in the long black coat knocks on your door. 'Cause there is nothing in it. If you are giving it. Yeah.
tired before you sleep.